Ava ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri w3 radio yacu voa.com. Amakuru muminembwe bahangayikishijwe n'ikibazo cy'ibiyobyabwenge bikomeje kwiyongera.
Leta ni nadufasha kugira ngo ibi biyayuramo. Izi nzoga ziri muri uyu muhana wa Minembwe zicike zidacike, ziraharibisha abantu mu mitwe. Nizimara guharibisha abantu mu mutwe, uzozu ufite imbunda ntamenye ukuntu ayikoresha.
Uwo ni Dr. Lazaro Sebitere uhagarariye kaminuza ya Minembwe muri gahunda yo kurinda urubyiruko kunywa ibiyobyabwenge. Turananyarukira mu Burundi aho bijije umunsi imbonera kure no muri Tanzania. Amakuru rero mbahaye mikaze mugiye kwegezwaho nanjye Jeffrey Mutagoma. Turakomeza mu kanya. Nkuko nari maze kubibabwira, mu Burundi kuri uyu wa gatandatu hahimbarwa umunsi wahariwe imbonerakure, bise imbonerakure day mu rurimi rw'Icyongereza. Imbonerakure ni urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi nyine mu ntara hafi zose. Ubutumwa urubyiruko rwa CNDD-FDD riri ku butegetsi rwahawe no kuba maso rukaburizamo abakwifuza kuvangira amatora nkuko ngo byagenze mwaka 2015. Iyi nkuru turacyayibategurira, nimara kuboneka turayibagezaho mu kanya. Ariko noneho reka tujye muri Republika ya Demokarasiya ya Kongo, aho inzego zitandukanye zirimo izigenga n'imiryango itegamiye kuri leta zisaba ubutegetsi guhagurukira ikibazo cy'ibiyobyabwenge birimo Kanyanga n'Urumogi. Bigenda bifata intera ikomeye aho nyine mu Minembwe mu ntara ya Kivu ya Majyepfo. Ni inkuru umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo uri mu Minembwe yaduteguri.
Mu Minembwe kimwe no mu bindi bice bitandukanye bya teritwari ya Fizi, usanga ikinyobwa cya Kanyanga gicuruzwa mu masoko, naho Urumogi ari abaturage bo muri teritwari wa Ruhinga kandi bakarugurisha ku mugaragaro mu masantere y'ubucuruzi kimwe n'itabi risanzwe. Inzego zitandukanye zirimo iz'uburezi, amadini ndetse n'abagize sosiyete sivile muri aka karere k'imisozi miremire ya Minembwe bavuga ko bahangayikishijwe n'uburyo urubyiruko rukoresha ibiyobyabwenge birimo inzoga za Kanyanga n'Urumogi ku mugaragaro. Dr. Lazaro Sebitereko ahagarariye kaminuza ya Minembwe ite gahunda gukangura urubyiruko kwirinda kunywa ibiyobyabwenge, avuga ko benshi mu banywa ibi biyobyabwenge bari mu bateza umutekano mukeye, kuko usanga hari ababinywa bari mu mitwe yitwaje ibigwanisho.
Nta kuntu ushobora kurwanya ibibazo by'abantu bitwaje imbunda bahaye banywa na Kanyanga, bahaye banywa n'Urumogi, ngo uvuge ngo urashobora kubabwira ngo nibareke gukora mabi ba mu mitwe deja yabo hari uko bameze. Niba dukeneye yuko intambara zishira, leta ni nadufasha kugira ngo ibi biyayuramo. Izi nzoga ziri muri uyu muhana wa Minembwe zicike zidacike, ziraharibisha abantu mu mitwe. Nizimara guharibisha abantu mu mitwe, uzozu ufite imbunda ntamenye ukuntu ayikoresha, ayikoresha nabi. Ufite umutima mubi ntareka gukora nabi, mu mutwe wiwe hadakora neza. Murebe no mu bindi bihugu, Akanyanga n'Urumogi ni ibintu byimira cyangwa se bibujije. Amategeko y'igihugu cyacu arabibuza, mu gihe rero tudahaye tubibuza, nta kundi intambara yocika, nta kundi abana bokwiga neza, nta kundi imiryango yotungwa neza. Administration locale irahari, hariho polisi, hariho commune, hariho aner, hariho n'abasirikare. Nibahaguruke bicarane biyama ibyo bintu. Niba ari Urumogi barushikure, niba ari amatariyo imidege bayishikure bayikureho.
Uruhande rw'umuyobozi wa sosiyete sivile mu Minembwe ubwana Itaburi ya Mwaroje avuga yuko umubare munini w'urubyiruko rujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho, abenshi baba batangiriye mu kunywa ibiyobyabwenge bya Kanyanga n'Urumogi. Mu gihe amashyirahamwe yigenga arimo madini, sosiyete sivile, abashinzwe uburezi n'ubuzima binubira ibi biyobyabwenge bya Kanyanga bikorerwa muri santere yo mu Madego, abakora ndetse bakagurisha inzoga ibo bavuga yuko zabateje imbere mu mibereho yabo. Sangira nabo Patricia atekera Kanyanga muri centre mu Madego.
Ngewe nageze ano muri Minembwe ndi impunzi. Mpageze natangiye gushakisha guteka kugira ngo ngure Kanyanga ndeye ko nabona amaisha yo kugira ngo nge ndihira abana amafaranga ku masomo. Ntangira kugacuruza icupa turigurisha 200 karangura mbona ndihiye abana amasomo. Habona n'isabune yo gukaraba. Habona mbese nyine n'umunyu wo kugira ngo nshyire mu byo kujya.
Nyasingizwa Beninye ari mu bayobozi b'urubyiruko mu Minembwe asanga impamvu rumwe mu rubyiruko rwishora mu ngeso mbi zirimo kunywa ibiyobyabwenge no kujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho ari uko leta yabatereranye.
Urubyiruko rw'ini wacu nta education rufite, nta nubwo rushirikishwa mu bikorwa rusange bya leta biba bihari nk'amanama nk'imirimo nabo bahabwe umwanya bakore noneho bakabaho ngaho ari uturegerege nta mirimo bakora nta occupation bafite noneho akumva bamwe bakaba bakupere de route bagafatwafata imbunda bagenda banyaga abantu mu nzira bakora ibintu bitari byiza n'ibyo byibi bikereya n'intambara kaba iyo habaye swate na manama yo kuganira kugira ngo abantu bagarane ku mutekano w'akarere n'ibiki ntago bashirikisha abasore haza abasaza abagabo bakuru hakaza n'abashefu noneho abasore bagasa nkaho bigijwe inyuma.
Umuyobozi wa komine ya Minembwe Gadi Mukiza Zabinesha atangaza yuko afatikanyije n'izindi zego zishinzwe umutekano bagiye bagwanya izi nzoga za Kanyanga ariko bagahura n'ikibazo cy'uko izi nzoga zitanga umusoro muri mwe mu buyobozi bwa leta.
Tuvuge nko muri secteur ya Rulenge Kanyanga iri mu muri nomenclature y'ibintu bitanga amataxi zishura taxi bishaka kuvuga ko bisa nkaho bisa n'ibizokwemerwa bene uko ngo tukagaragaza kubirwanya ariko n'ubu twariko tubwira ngo tuzoshakishe itegeko riva hejuru cyane ngo ku niveau ya province uburyo twobivana n'ikiyo byabwenge n'inzoga zikomeye kimwe na zige za Simba n'izindi.
Nubwo nta bushakashatsi bwari bwakogwa bw'abantu bitwa n'izi nzoga za Kanyanga zikorerwa muri territoire ya Fizi, igipolisi gikorera mu Minembwe gitangaza yuko hari igihe gitorogura imirambo ku misozi mu binogo ndetse no mu nzuzi y'ababishwe na Kanyanga bavanywere muri centre mu Madego no mu gatanu ndetse no mu gatatu ko mu Minembwe. Vedaste Ngabo ku bwijwi ry'Amerika mu Minembwe mu ntara ya Kivu Majyepfo.
Urakoze Vedaste Ngabo aho ngaho mu Minembwe. Reka noneho tujye muri Tanzania aho ikibazo cy'ubuvuzi kimwe n'ibindi bitarakemuka biri mu nkambi ya Nyarugusu akomeje kuvugwa kwitotomba kw'impunzi zivuga ko zititabwaho n'abaganga kandi imiti idahagije. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri Tanzania James Jovin yatembereye inkambi ya Nyarugusu areba uko icyo kibazo cyifashe maze dutegurira inkuru ikurikira.
Ijwi rya Amerika ryatembereye mu nkambi ya Nyarugusu zone ya 10 aho ryaganiriye na zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri iyo nkambi. Mwidogo ni mwinshi yuko kibazo cy'ubuvuzi kitarakemuka. Benshi mu bajya ku ivuriro n'abamama abana hamwe n'abageze mu zabukuru. Bimwe muri ivyo bibazo ni kwirirwa ku ivuriro kubera abarwayi ari benshi kubura imiti ikwiye n'ikibazo cy'abaganga gusamarira amatelefoni yabo aho bakoze akazi bagenewe. Aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro ya Amerika.
Kuri kwese na kenshi iyo nko mukenyezi agiye nko kwivuza cyangwa kuvuza nk'umwana abaganga benshi barakunda gusanga bibereye nko kuri telefone. Abagwayi ni benshi bakugumira nko ku matelefone abagwayi akabasigaha kigira hanze agatelefone akumbure harimo abarembye abamerewe nabi bashaka imiti yihuta kugira ngo ubuzima bwabo ntibubandanye bumererwa nabi. Ariko n'ukuri twebwe tuba dushaka hajya y'ubuvuye muhira ntubukomeye ntubugiye kubarama ku bitaro. Rero kwese abavuzi sinzi kweri ukuntu bameze ntibitaho abagwaye n'ukuri sikirenga
ni kuvuga ubuvuzi kweri ndiko ndaraba ku ruhara rw'iwanje ku cyiyumviro cy'iwanje ugiye kwibaruka kweri baragutwara neza ugashikayo akakwakira. Iyo hageze rero hageze aho wibaruka kesha abaganga barasamara ntibisanga ariko ari cyenda kuri telefone nawe hageze igise cya nyuma kiza fasha gutererana yambanyi nawe ugasigara urigwana ko kesha ababyeyi bamwe barashobora kuhahonera ugasanga aribarutse umwana arabaye na aciyapfa kandi uwo muganga yakuzanye ari wene kubako kugira ngo wibaruke bigende neza. Hama icyaka bicerekeye chonga kubitaro bito ugiye kwivuza imiti kweri barakurigana kandi uko wiganya ugiye gutora imiti aguha imiti idahanye n'ingwara wiganye bababwiye ati jewe niganye kuno ko cyansubire ku muganga niganye ko ashaka ngo uwe nturi muganga ntiwaje kudutegeka
mu ndwi heze umuyobozi yashinzwe impunzi muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu cya Tanzania Sudi Makibasi mu nama n'impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania yavuze yuko ikibazo cy'ubuvuzi agiye kugitorera umuti kubera mu nkambi zose yagiye ahura n'umwidogo mwinshi ku bijyanye n'ikibazo cy'ubuvuzi bagenzi bane iki kibazo cy'ubuvuzi ndagitwara kubera mwebwe muri abantu nk'abandi kandi mukeneye gufasha birashoboka ntihabe hari imiti n'ibikoresho bikwiye ariko ngiye kuzohura n'aba barongozi b'amashyirahamwe ajyuje ubuvuzi kugira amenye uko bakora ibikorwa byabo HCF ndazi neza nabo ko bazi ku bijyanye n'iki kibazo rero nabo tuzobahamagara kugira tuvugane neza uko iki kibazo kizokemuka inkambi ya Nyarugusu ituyemo impunzi zirenga 180 ibitigi bitangwa na HCR ariko ifite ivuriro rimwe rikuru n'ayandi mato matatanu ibyo bigatuma abakeneye ubuvuzi barenga 100 ku munsi ku bw'izo mpamvu ubuvuzi ni kimwe mu bibazo bitaratorerwa umuti nk'uko bigenewe mu nkambi zose za Nduta Mutenderi na Nyarugusu
cyo gituma rero n'ukuri twe ikintu dusaba na cyane cyane twebwe abakenyezi nitwe dukunda guhura n'ibibazo abantu bagejwe kwera amagara y'abantu abashyira amajeje amagara y'abantu kwitaho no kuri amagara yatwebwe impunzi cyane cyane abakenyezi n'ibibondo niko kuko dukunda kubangamirwa gacye rwose abatwe sa yuko mwo bidukurikiranira hanyuma natwe abarundi tukarunka amahoro
amashyirahamwe amasef hamwe na Croix Rouge ni yajeje ikibazo cy'ubuvuzi mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi iyo aremera yuko igikorwa cy'ubuvuzi ari kimwe mu bikorwa bikomeye mu nkambi niyo mpamvu umwidogo udahera ariko baremera yuko bagiye guhana bamwe mu baganga badakora neza akazi bagenewe uyu ni umuvugirizi w'ishyirahamwe amasef Bwana Bernard Joseph
wazo kwamba imesema hawana matibabu
turemera yuko hari gihe imiti igabanuka icyo tugiye gukora ni ukuganira n'abaganga kugira baje baraganira neza n'abarwayi bababwira indwara barwaye bakongera bakababwira uko babavura kugira imyidogo igabanuke kubera turabona yuko benshi bataha bidoga yuko batavurwa nk'uko bigenewe
mu nkambi ya Nyarugusu iri mu ntara ya Kigoma uburengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini kubwiji ya Amerika
turagushimiye James Jovin nyuma yaho ihuriro sinareri ry'abatavuga rumwe na leta y'u Burundi sore itangazo rivuga ko abarigize bari bamaze imyaka irenga ine hanze y'igihugu bitegura gutaha no kujya mu matora ateganijwe mu mwaka w'2022 amashyirahamwe arenga 10 hadaharanira imyanya ya politiki yahise asohora urwandiko ruvuga icyo cyemezo ko gitunguranye kuko mu Burundi ngo nta kirahinduka cyatumye bahunga igihugu batahuka bakemera no kujya mu matora. Mamesi bansubiye ko ushinzwe politike diplomasi n'imibanire y'inzego muri ayo mashyirahamwe havuga ko hari byinshi adasobanukiwe mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije bansubiye ko yabanje kumubwira uko ihuriro SNARED ryafashe icyo cyemezo.
Mamesi bansubiye ko umutegetsi w'umurunani yajejwe ivyerekeye politike diplomasi n'imigenderanire hamwe n'izindi nzego n'ayandi mashirahamwe murakoze cane gose ku kanya muhaye radio ijwi ry'Amerika nashaka cane cane tuvugane ku ngingo yafashwe n'ugonani yo gutahuka haheze nk'imyaka irenga ine abategetsi benshi b'urwo runani bari hanze y'igihugu nashaka mutubwire iyo ngingo ko muri iki gihe ivugwa ko vyinshi yafatiwe hi vyagenze gute kugira ngo mushike kuri iyo ngingo
ushika kuri iyo ngingo ndibaza ko ari ibintu bisanzwe ndagira mbanze ndamutse bose bakora twumviriza kuko ahanini abantu abarundi twese igihugu c'u Burundi nico catovyaye n'ubwanze turi ba cyamukabo umwe twabyawe umubyeyi umwe iyo ibereri yaze haragira igihe abantu bakabwizwa kwikubita agashe twebwe rero muri SNARED twarabiravye hirya no hino tuti ka turabe ko abatwara u Burundi ubu kuri igihugu Petero Nkurunziza avuze ko atazosubira kwitoza kandi ibyo yari yarabyemereye u Burundi n'amakungu gihe asubiye kwitoza twebwe ibyo twita igice cya gatatu mugabo yacice cya kabiri yari yaremereye Abarundi n'amakungu ko atazosubira kwitoza kandi yarabisubiye nwo kabiri gatatu Abarundi baza yuko ibintu bifite ubwikana n'umugoresha amajambo nyine yivugiye avuze ati umugabo arihindukiza kirago mugabo ntiyihindukiza mu ijambo uwoho majambo ya none ngira ngo umuntu yovuga ati umugabo arihindukiza mu mashuka mugabo ntiyihindukiza mu ijambo aho jewe gushika ubu ndibaza yuko iyo ngingo ihambaye yafashe ishikirije Uburundi ishikirije Abarundi
none iyo ngingo mushyira mu gihe ryari abategetsi ba mbere bazotangura gutahuka ryari
haragera igihe abantu bariko baraharanira politiki bafiza kumenya ibyo barondera kiwe fatani ibiso tuturiko turarondera si twebwe tubironderera kazoza tubironderera ibyo bibondo biriko biraruka tubironderera aba bantu bafite ingorane mu makambi y'impunzi reka turabe tureke kuguma dushyira hejuru turabe ingene ahubwo twokwicarana tukavugana nabo tusize tuganira turabe ingene umwe wese yosukamo amabisi hanyuma abantu bazokwitabe amatora y'umwaka uza
muriko muvuga ko muzoshika musaba ibiganiro
no ibiganiro bisoba ibiganiro turiko turabisaba n'ubunyene turiko turabisaba hari ibitari bike byari bikwiye gukogwa kandi turizeye yuko abajejwe intwaro ubunye mu Burundi bazokumva kandi twabateye twabyo kimbo twebwe amatora tuzoyazamwo mugabo ni muwuze hari ibyo dukeneye kubasaba hari ibyo dukeneye kubabwira hari ibintu dukeneye kuganira muri Abarundi turi Abarundi ntimushobora kutugumiza hanze
ariko leta y'u Burundi yavuze ko yakiranye akanyamuneza iyo ngingo ariko ikavuga ko atabiganiro itegekanya kugira namwe akizero ko muzoga ibiganiro bitabaye imyaka ine mugakura
abantu iyo bafise ibyo bapfa bamafise ibyo baganira kandi si ngombwa ngo birinde guca byose ku maradiyo mugabo ibi tuzokwicarana si ngombwa mu gifaransa nuko mu kirundi ni ukwivuze ko ikiganiro ucume ngo abantu babifata ukunywa n'ibintu special no parole de concertation urabona hari ibibazo byinshi ibyo bibazo nabyo turakeneye kwicarana nk'abavandimwe twicarane nk'abanyagihugu twese tubwire icyo dushikirije turabe ingene twese impande zose twotereza amaso kuri kazoza turabe ingene hokugururwa ingene urugwaruka rudukurikira koronka umwizero ku Burundi bugiye kuza kuko tudashobora kuguma mu ndyane imyaka yose cyo kuva mvuka hari 58 namwe mbona kira kwamezi ku myaka itatu imyaka iheze usanga Abarundi basubiyanyemo ibibondo by'Iburundi biriko biricwa ntidushobora kubandanya ucyoye
none iyo ngingo ntimwatwishyuye mukanya gatoya cyane rwose muzoshyira mu ngiro ryane yo gutahuka abambere bazotajyane
ingingo yo gutahuka izoba muzobibona ikintu cyose bujya kirafita ingero yacu reka ngo uzeno zari husi zari yumye no kugenda buhoro buhoro mugabo twebwe ica twiyemeje nuko duhamagara Abarundi yuko ahubwo bo kwitaba ayo matora kugira ngo barabe ingene bahindura intwaro zihari kuri iki gihe barabe ingene kazoza ku Burundi n'Abarundi kugira akarusho icyo nicyo gihambaye
iyo ngingo yanyu ariko yaranibaguye n'amashyirahamwe atari make cyane cyane amashyirahamwe ya sosiyete sivile avuga ko iyo ngingo yabatangaje kubera ibiganiro mwasabye kuva mu ntango eka n'ibyo mwari mwasabye byose musa n'ababihize
gufata kuvuga ibyo umuntu yishakiye biroroshe mugabo haragera igihe umuntu abwizwa kwiyumvira akaraba neza ibyo ariko aravuga iyo bizoshika n'u Burundi sitwe muri sonare de nisi twebwe turiko tubikorera mu bisanzwe mu batari bake dahere tukanakuze nta maambisiyo politiki tubifise mu Burundi mugabo tutugira tuti reka dufashe kazoza kugwaruka kazoza ku Burundi kaboneke dufashe turabigenye huboneka umwizero mu Burundi na mu Barundi no Burundi
mu bahurikiye mu muhari mu runani senarede harimo bafise imitahi bakurikirana leta Burundi ikaba yaratangaje ko abo bazoshikira mu tungane ikaba zobanza kubazwa ibyo bakoze mu tungane bwa Burundi aho muri senarede mwa ise mwafite akiri gute
ibyo biri mu byatso bibwizo ku kugani kumvikana ko nayo abavutse mu majambo uvutse mboba bareke bivugire sinibaza yuko bari batumwe cyane nibaza yuko baba bashaka kugira ngo babone ko ari bihangaye babone ko bazi kudadaza ubwo si ubugabo kuko iyo bukeye ukabwirizwa gusubira inyuma ku byo wari waravuze umucumaramara
mukane gatoye cyane rwose mwavuze ko ikintu gihambaye ari uko abarundi buruhuka inturika ingwano eka indyane bamimo ikintu mwifuza ko cyokorwa kugira ngo ibyo byose bitsimbatare mu Burundi eka nayo matora atekanijwe mu 2022 azagende neza ku barundi bose ni nkibi ibintu mwifuza byokorwa ni nkibi
mu gice ca mbere hari huko abarundi twokumva yuko amatora ni rendezvous democratique dushaka kubwira umurundi dushaka kubwira umunyagihugu ngo uhamagariwe gutora utorera kazoza kawe ngo nuce wigumira muhira aho wo buri kuramuhenda cyane rwose ahubwo ubu aba cyane cyane kwaro bitegure baze hasi muri aya matora za bazogende batore mugabo wese atore igihuriranye n'ico yipfuza niba hari abipfuza ko ibintu bibandanya ngo cyane ziryane zibandanya okay ifite n'uburenganzira bwabo mugaje ndizeye yuko hariho amamiliyoni y'amamiliyoni y'abarundi bagira bati ibintu turarushe ibihinduke erega aba bantu bose babugaraniwe mu makambi y'impunzi bari n'imiryango baje bapfamo bari n'ibyabo byatsatsi biri kubyononekara abo bose twishyire mutwe yuko barakeneye kuruhuka ubwo rwaruka ariko rurapfira nabi mu mashitingi ya nuzi ya HCR rubakeneye kuja gusubira kuruhuka ibyo nabyo bishoboka gute imbere y'uko amatora abangira ngo bizogora ariko mbwa harimo ari hamwe amatora abaye neza bakabona bati ibintu birahindutse hamba batowe bashashe bakagira ati ngo okay ingorane zarabaye reka turabe nyine twigira hamwe ingene ibintu byosubira hamwe bose bazaba babibona hariho muri senaka yetu tuguma tuvuga tuti nyabuna hariho amasezerano yari yaratewe ku igikumu yarusha ayo masezerano turabe ingene yocagaruka mu nzira za vuba asubire mu bwirizwa shingiro kugira umutsina mu Burundi wese yumve yuko ari mu gihugu ciwe yumve yuko asonerwa kandi yumve yuko yubahirizwa n'amategeko atawuza kumunyagutwiwe nk'uko turiko turabibona ubu atawuza kumuta mu munyororo nk'uko tubibona ubu atawuza kumurengera karindwi nk'uko tubibona ubu turabe nyabuna ingene iyo randevu yo mu mwaka uza yoba randevu abarundi dusubize imitima hamwe tukaraba ingene twubaka kazoza ku Burundi n'abarundi
akamumotera abarundi babona ko muri iki gihe umutekano wabo utobutekanye mu gihe buta mu Burundi akamumotera leta Burundi nayo nyene ika ibazwa byinshi muri iki gihe ni nkakaye mukane gato
jewe cyane abarongoye Burundi ubu tuze turirinda aya majambo yo gushikuza hari habo numvise bavuga ngo ni bishushungwe no batande iyo umuntu ahunze aba ahungishije amagara yiwe tureke kuza turashikuza umwe wese yumve yuko ijambo avuze riri ijambo ryubaka ijambo avuze riri ijambo ritegura kazoza ku Burundi k'abarundi k'ibibondo by'i Burundi cyo kimwe n'abari hanze abo bibaza yuko bobandanya baza barerekana yuko bafise ingufu berekana yuko bari bihangange barigenda impera n'imperuka abarundi bazobwizwa kwicara bagira akanywa ababo bari cyane kare bagira ati ibibondo biko birishwa nabi ibibondo biko birononeka ku buzima n'ibibondo byacu n'ibibondo by'u Burundi reka ahubwo turabe ingene tureka kubyo turaryana tubafashe kugira kazoza kuko ejo nibo bazoshobora kubaka u Burundi kandi nibo bazoshobora kuteza imbere iki gihugu cononekanye twebwe natwe turiko turakura twebwe dukuze abantu barenze imyaka 50 izi ndyane zihari ntituze turibaza ngo nta ruhare tubishisemo twese hariho uruhare turufisemo nini buriburi yaratunaniye kuvuga yaratunaniye guhanura hanyuma ibintu birayangana tubona ubu rero twikubita agashi turabe ingene umwe wese avuze ijambo avuga ijambo ryubaka avuga ijambo rihumuriza avuga ijambo ryugurura amaboko kugira ngo abarundi n'uburundi dusubire kukwana mu nda dusubire gusangira kazoza nk'uko vyamye na kera na ridi
mamese bansubiye ko umutetsi murunani senare ryajejwe ivyerekeye politike diplomasi hamwe n'imigendanire n'ayandi mashirahamwe murakoze cane gose ku kanya mwa hari radio ijwi y'amerika
murakoze cane gose
Shuti z'ijwi ry'Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Nshuti mukomeje gutega amatwi ijwi rya Amerika tubisegureho ku nkuru twari twababwiye yo mu Burundi ko kuri wa gatandatu hahimbajwe umunsi wahariwe imbonerakure bise imbonerakure de mu Cyongereza imbonerakure n'urubyiruko rero rw'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi mu ntara hafi ya zose ubutumwa urubyiruko rwa CNDD-FDD riri ku butegetsi rwahawe akaba ari ukuba maso rukaburizamo abakwifuza kuvangira no gutoba amatora nk'uko ngo byagenze mu mwaka 2015. Amasaha rero ntatubaniye kubera ko iyi nkuru ntabwo tubashije kuyibona muri kano kanya, ariko mbasezeranye ko mu makuru yacu ataha turibuze kuyibagezaho. Nshimire mwe mwese rero mwaduteze amatwi, nshimire na bagenzi banjye bamfashije ku buhanga bw'ibyuma, nge mwari kumwe kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma, ndagira nti mukomeze kugubwa neza n'ijwi rya Amerika.
Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo bose yo chabangura umyaki maze isamirana ikise gusa ijo jayiranze nibiri mbere nanyeka itereko izorushiriza radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu.